Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu tubashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio@gmail.com na Facebook kuri address radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com mwanya w'ikiganiro muri sanga tubafitiye muri iki gitondo ishyirahamwe ry'abaskuti mu Burundi ASB mu mvunyapfunyo niryo shyirahamwe rikomeye cyane rikorana n'abakiri bato mu Burundi iryo shyirahamwe igemejwe n'amategeko y'u Burundi mu mwaka w'1964 rikorera mu ntara zose z'u Burundi ishyirahamwe ASB ryisunze imico iranga abaskuti n'iragi ryasizwe na Baden Powell rifise umugambi nyamukuru wo guhenyigisha no gufasha abakiri bato kukira bazovemwo abantu bakuze bafitiye akamaro ababanyi n'igihugu no kubera karorero abandi kubijanye n'amahoro shyirahamwe ASB rirafise uruhara rukomeye mu kwigisha abantu gukunda igihugu ivyo bica mu gutanga inyigisho kubijanye no kubimboneza gutorera inyishu amatati no guharanira amahoro kuva mu mwaka w'2018 ishyirahamwe ry'abaskuti bo mu Burundi ASB riyobowe na Manius Mahonda umuhari w'abaskuti washinzwe mu Burundi mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'1948 uzanywe n'abamenyeshamana b'abazungu umugwi wa mbere w'abaskuti washizweho muri Paroisse Saint-Michel muri quartier Bwiza mu gisagara cya Bujumbura mu nyuma yaho harashizweho iyindi migwi nk'umugwi Saint-Raphael mu Ngagara na Charles de Foucault muri Rohero mu kiganiro rero muri sanga twatumiye Manius Mahonda serukira ishyirahamwe ry'abaskuti mu Burundi ASB imbere y'amategeko tutarambiranye ndakuramukije Manius
yambo neza
woducira ku mayange ivyerekeye iryo shyirahamwe ry'abaskuti ASB
ego murakoze cyane rwose ishyirahamwe ry'abaskuti bo mu Burundi nk'uko mwabivuga rifise ihangiro ryo kurera urwaruka kugira ruzovemwo abarundi n'abarundikazi bateze imbere igihugu cyabo ni ukuvuga yuko turatanga inyigisho turakora ibikorwa bituma urwaruka rwo mu Burundi rushobora kugira icyo ruterereye mu iterambere ry'igihugu cyabo bacishije mu bikorwa bya misi yose bakora
abanywanyi b'iryo shyirahamwe banganiye
ubu turiko turavugana turavye ingene ishyirahamwe ryifashe dufise abanywanyi bashobora kuba bashika ku 50,060 z'abaskuti bakaba bagabuwe mu magrupe ariyo imigwi ikorera mu gihugu cyose ingana n'imigwi 600
bagizwe n'ibitsina byose
ego lo muhari w'abaskuti nk'uko wawutanguje Baden Powell yavuze yuko ari umuhari udatora wakira urwaruka rwose rwifuza kwinjira rubishatse rukemera imigabo n'imigambi yashyizweho n'onyine yatanguje ni ukuvuga yuko twakira imiyabaga y'abahungu n'iy'abakobwa atanumwe tuvanguza
urugero hagati y'iyo migwi ibiri irungana gute
navuga yuko ubu uturabye ingene ibiharuro bija biraduga nibaza yuko dushobora kuvuga yuko ari 50-50 bigitangura abahungu bari benshi mugabo muri ino minsi turabona yuko n'urwaruka rw'abakobwa rusigaye ruhurumbira umuhara w'abaskuti ku buryo ubu dushobora kuba turi kuri 50-50 cyanke bakaba basumbana gatoya cyane rwose mugabo ubu basa n'abangana
bagizwe n'iyihe myaka abari muri uwo muhari wanyu
umuhari w'abaskuti nka mu Burundi twatanguje dushyiraho imyaka umwana twakira ni kuva ku myaka 6 gushika ku myaka 25 iyo myaka rero kuva ku myaka 6 gushika ku myaka 25 bakaba bagabuwe mu bisata 4
n'umuhari ugendera ku nyigisho z'idini rya katolika hari abo hari abakatolika boba cyangwa abakristo bari muri iryo shyirahamwe
umuhara w'abaskuti ugishika mu Burundi nkuko bavuze wazanywe n'abapadiri mugabo rero turavye ingene bawusigura ingene bavuga umuhari ingene wubatse bavuga yuko ari umuhari utarobanura ni kuvuga yuko uyo muhari w'abaskuti urimo amadini yose ubwoko bwose ibitsina byose eka umuntu wese aje yumva yuko ashaka kuba umuskuti turamufasha gutera imbere tutarinze kuraba iyo yaje ajanana nivyo yuko abakatolika bashobora kuba ari benshi cyane gose ku rugero rwo hejuru cyane mugabo nk'uko insiguro y'umuhari ubivuga twakira abantu bose ari abakatolika ari abaprotestanti n'abisilamu icyo twemera gusa ni uko uwo muntu wese aje mu muhari w'abaskuti ategerezwa kuba yemera yuko Imana ariyo isumba byose ni ukuvuga yuko nta muntu atemera twakira mugabo ntibicagura amadini ngo tuvuge ngo tuza kuba umupoliti cyangwa umukatolika cyangwa umwizero
tugarutse ku washyizeho umuhari w'abaskuti Baden Powell ku batabizi neza amateka y'uwo muhari na ya Baden Powell wabiyacira ku mayanga
uyu muhari w'abaskuti watangujwe n'umwongereza yitwa Lord Robert Stephenson Baden Powell inyuma y'ingwano yari yavuyemo yarabonye yuko ugwaruka rukenewe yuko gufashwa kugira ruregwe hama aratangura arashiraho uwo muhari arigisha ugwaruka rw'abahungu bo mu Bwongereza niho byatanguriye hama mu nyuma birakwira isi yose icyo yashaka yavuga ati nabonye yuko ugwaruka rufise icyo rushoboye guterera mu iterambere ry'igihugu acavuga ati izo nguvu ziwagire ngaho ntawugire kuko reka ndabe ingene no ziha umurongo zikaja ku murongo mwiza ku buryo ugaruka bwose bumva yuko uri kurakurikirana icyo kintu cyitwa loskutizo wewe rero mu kubikora yagombye yuko ugwaruka izo nguvu rusanzwe rufise rutozikoresha mu kusanzara cyangwa mu kugira iki mugabo ko boronka ahantu hamwe baja bagakora igikorwa giteza imbere igihugu cyabo
iryo shyirahamwe ryanyu mwavuze ko abanywanyi bashika ku 60,000 bagizwe n'imigwi ingana gute
iryo shyirahamwe ryacu n'abanywanyi bashika ku 60,000 uko twabivuze bakaba bari mu ntara zose uko utwo bamenyesha yuko hariho iyindi ntara nshasha yavutse ya Rumonge mu bisanzwe twari dufite ntara 17 intara ya Rumonge rero vuba nanyo nirajamwo kugira tugire intara 18 mugabo rero twari dufise imigwi ikwiragiye mu ntara zose z'igihugu uko ari 17 hakaba hari imigwi y'abaskuti ishika ku 600 ni ukuvuga yuko ndabahaye akarorero tushobora kuvuga ko nk'intara ya Imbo ni ukuvuga Bujumbura Meri utusanga irimo imigwi y'abaskuti ishobora kubishika yonyine kuri 60 uvuga rero tujye turaraba mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi duca dusanga dufise imigwi ishobora kubishika ku 600 hama tuvuze umugwi ni ukuvuga yuko abari ahantu hahurira ugwaruka n'imiburi ushobora kuba rushika kuri 50 cyangwa rurenga
kenshi wasanga abagize umuhari w'abaskuti ari nk'abanyeshuri bo mu ma interna ubu bimeze gute hari n'abatari muri aya mashure bari muri uwo muhari
ego uko byagiye biratera imbere kera nk'uko mubivuze navuze yuko wazanywe n'abapadiri urumva kenshi wasanga ari ku masengero canke ku mashure mugabo ubu urasanga yuko ahantu hose hashobora guhurira abantu benshi bashobora gushiraho umuhari w'abaskuti mugabo ivyo byose bituma yuko bategereza kuronka ahantu bakorera hashobora kuba ari ku ishure canke ku isengero canke ahandi hantu hose hashobora guhurira abantu benshi mugabo ntibivuga yuko bategereza kuba ari iryo shure ntisaba yuko ishobora kuba ari ishure rikuru ryisumbuye rifise interna barashobora kuja ku ishure ritoyi ntange nk'akarorero nko mu Ngagara mu ikaritsiye ya kabiri ugasanga iryo shure ritoyi mu Ngagara mu ikaritsiye ya kabiri hariho abana bavuka muri iyo karitsiye nyene bakumva yuko bakeneye iyo ndero y'abaskuti hama hagaca havuka umugwi ugaca ukorera ngaho bipfa kuba hariho ahantu bahurira bafise lokale canke ikibuga bakorera ko ukomanskoti ntanze za kwafise ishure aho duhurira hose tugashobora gutanga ibindisho by'ibiskuti harashobora kuvuka umugwi wa skuti
mwashinzwe amabanga y'ukuyobora iryo shirahamwe ASB mu mwaka wa 2018 nikiye gishasha muba mwazanye imigambi mishasha yo gukomeza iryo shirahamwe kurushiriza muravye abari imbere yaho bayiyobora
ego nagomba mbanze nkosore gatoyi ukurumva ubu turi mu 2018 twashinzwe ishirahamwe kuva mu kwezi kw'indwi 2016 nukufuga yuko tumaze umwaka n'igice twebwe icyo twibaza yuko twoba twarashatse gushira imbere gusumba abandi nibaza yuko ntacu umuntu yoronka avuga gikwiye yobaje avuga ngo aje gusumba abandi twebwe icyo twisunze twavuze yuko tuzokoresha uburyo bw'abatutsi mvuze uburyo ni uko ikirundi kigoye ntihavebaza ko ari uburyo twitwa la metode skuti hama rero icyo kintu cingene abaskuti bakora kirafise ibice gikoresha ni ukuvuga ama element de la metode skuti niyo tuba twavuze ko tuzokwisunga dushira imbere hari ibikorwa dukora mu banyagihugu muri kominote tuba turimwo mugabo tukavuga tuti ivyo tuzokora byose tuzobikore dushize imbere akaranga mutima k'igiskuti urumva rero biragoye kuvuga yuko hari ico nzoba nazanye nsumije abandi mugabo ico je nshingira ko nuko ico kugene igiskuti cubatse arico coza imbere y'ibindi bintu byose ntihagire ikindi kintu umuntu akoresha kitajanye n'ingene igiskuti cubatse
murakoze ko karanga mutima k'igiskuti mwo bivuga amajambo amajambo abantu bashobora kumva ko karanga abaskuti
mu baskuti hariho ibintu twita principe ni ibintu ngenderwa ko ni ukuvuga yuko umuskuti arafise ama principe atatu agendera ko tuyasigura nk'ibikorwa ikintu umuntu yumva yuko ategerezwa kurangura turafite rero yuko tuza kurangura ikintu kuri jewe nyene ni ukuvuga aho mperereye ni ukuvuga yuko je ndumva yuko hari ikintu ntegeza gukora tuvita devoir personnel hama hakaba hariho n'ikintu ntegerezwa gukorera igihugu ni ukuvuga yuko igihugu canje kiranyiteze ko ikintu agikorera ibyo rero tuvita devoir social hakaba hariho rero n'ikindi kintu ntegerezwa nimwe mwatubwira mwambaza yuko umuntu ateza kuba yemera cyangwa iki hariho andi voire spirituelle nayo nyine dufise ni ukuvuga yuko tumva yuko jewe muri jewe nyine ntegerezwa kwitanga kugira neze imbere igihugu cyangwa mugenzi wanjye hama kariho n'icyo cyo kuvuga yuko devoir de la société ni ukuvuga yuko abandi bantu bari iruhande yanjye devoir civique devoir sociale ntegerezwa kuyikora hakaba rero nuko ntegerezwa kwemera yuko hari ikintu gisumba byose ariyo devoir spirituelle mugabo rero ivyo byose birafise iyo turiko turarahira hariho promesse y'abaskuti twagize tugira intoke zitatu icyo nicyo nyamukuru cyane rwose je nshira imbere baramba banyo navuga mu gifaransa kubera mu kirundi sindabitoye neza cyane rwose ni franchise dévouement pureté umuskuti agize ukuvuga ukuri akitanga hama akaba ataga totsi afise yoba ari umugwaruka umujone yobera akarero abandi bose rero nivyo je nshira imbere cyane rwose iyo ndamutse abaskuti yuko ari franchise donc kuba kuvugisha ukuri kwitanga devuma na purete no kuvuga yuko aho buri kuraca hose wogerageza nyine buri ukerekana yuko uwo muntu atagatutsi afise
radio izwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku ishyirahamwe ry'abaskuti mu Burundi turi kumwe na Manius Mahonda ariserukira imbere y'amategeko twibutsa ariko baratwumviriza namwe mushaka kudutera kamo ko mushobora kudushikira kuri WhatsApp nimero ni 2 ubusa 2 4 4 1 Ichenda, ichenda, gataturi mge, nsubile mgo, kabiri, zero kabiri, kane kane rimge, ichenda, ichenda, gataturi mge. Ishirahamwe ryanyu ryaremejwe kuja mu muryango w'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umuhari w'abaskut kuva mu mwaka w'1979 mukorana gute?
Ego nko muvuze n'ivyo twaratanguye turakorera ngaha kuva mu 1988 hama turemezwa imbere y'amategeko y'igihugu hama nk'uko bisanzwe bigenda uca ugerageza ukemezwa n'umuhari w'abaskut ku isi yose. Ingene dukorana rero dufitanye imigendere myiza, hariho ingene byubatse, hariho isi yose, hariho urwego rwa Afrika twagwa muri region Afrique ikaba ifite icyicaro cyayo i Nairobi muri Kenya, hama tukaca tugira uyo mu iyo association des de Burundi. Bivuga rero yuko dukorana neza imigambi yose iva hejuru yo ku rwego rw'igihugu icya imanuka na tutashikirwa dufite imigenderanire myiza cyane rwose n'abo bo muri region Afrique bari i Nairobi muri Kenya.
Nibihe bice cyangwa ibisata mukoreramo ibyo no kwita domaine d'intervention?
Muri mu baskuti ubusanzwe iyo turiko turarera ugwaruka dushaka yuko ruba rufise inyigisho canke ukuntu ari umuntu yuzuye. Rero twebwe dukorera principal mu ndazi nyabukuru tuvuga yuko ari education, ni ukwigisha ugwaruka. Rero mu kwigisha ugwaruka muri iki gihugu cacu ibyo dukunda gukorera ko cyane rwose hariho ibintu bijyanye no kwigisha ugwaruka amahoro, hariho ibintu bijyanye n'ibidukikije, hama hariho cyane cyane mu baskuti hariho gufasha mugenzi wawe kuba o service de poche. Hama rero mu bisata nyamukuru tugendera ko sinovuga yuko bifite aho bihagarariye, mugabo tuvuga yuko twebwe ikintu cyose kijyanye no kurera urwaruka kugira rugire icyo rumariye igihugu cyagwibarutse turagikorera ko mugabo cyane cyane muno minsi tuko dukorera ku bintu bijyanye no kugarukana amahoro no kuraba yuko ugwaruka goronka akazi. Imigingo gikitse kigoye cyane rwose muri ibi bihugu byacu bya Afurika, abajene tukageza kuraba ingene twogira ku buryo bashobora kwiteza imbere bonyine aho batumbereye. Rero ni kuvuga yuko twebwe turi nko mu bisata byose mugaba cyane cyane kwigisha ugwaruka kwiteza imbere, kugarukana amahoro mu gihugu, kwitaho ibidukikije, eka n'ibindi byose bituma uwo muskuti ashobora kuba ari umuntu yuzuye akwiye.
Mariko muravuga ku byerekeye nko guharuka cyane cyane muri Afurika no muri ako karere kacu no mu gihugu cyacu rwakoreshejwe mu nzira mbi n'abanyepolitike. Izo nyigisho mutanga murabona zimaze kugira akamaro abakiri bato bijukira inyigisho mubaha?
Urumva ni cyane ariko ndavuga twaratomboye mu muhayi wacu w'abaskuti. Turabigisha yuko nigeze kubabwira ko hariho ibintu bitatu dushyira imbere, harimo no gukundisha igihugu. Uvuga yuko turaje ya devoir civique, abaskuti bavuga yuko si umuhari ugomba guharanira ku byicaro bya politiki, kandi si n'umuhari by'igihugu bijyanye na politiki ataco ubibwiye. Urumva mvuze mu gifaransa gatoya, hariho ikintu bita non politique, apolitique na politique. Twebwe rero urumva non politique no kuvuga ko atana kimwe bikura by'igihugu, hama hariho politike umuntu ashaka bambe apolitike no kuvuga yuko atana kimwe bikura ko politike no gukonkesa pouvoir, hama kariho non politike. Twebwe turi muhari non politike mugabo no kuvuga yuko ibijyanye n'igihugu cacu ingene gitegerezwa gutunganywa biraturaba. Rero urumva hari inyigisho dutanga dufatiye kuri iyo definition y'abaskuti bacu, ugasanga kugaruka rwacu iyo dukenewe n'uyu canke n'uriya bakubikiye agati na ntembero bakibuka icyo umuskuti ategerezwa gukora, ugasanga babyifashemo neza ntibagiye mu nzira iyi canke iriya.
Radio Isu rya Amerika Washington DC, tuze ku mirongo ya telefone. Dufise Thierry, uratwumva?
Ego ndabumva neza cyane.
Ego utubwire irindi zina n'ahamagabiri?
Isa kindi Bujumbura mu Burundi.
Oh, mufite akabazo cyanke cyumvira umutere.
Reka kumbure mbanze kuntererano gatoyi na sinye cyane vintarire kudushikiriza bitatu birango mu hari wabo numvise avuga ni cya Francis de Vuma umenga n'ikindi cya
Pete
bizo ari ibintu bikomeye kandi mu ugwaruka rubigendeye ko bishobora gufasha n'igihugu muri rusange. Rero umuhari wabo jewe nawushimye, ndanakunze kubona bariko baragira ibintu by'iwabo by'amapromese urabona ko bagiye kubigira bagenda bafashe idarapo ry'igihugu, ikimenyetso cy'uko bakunda igihugu cyabo kandi baba biteguye kucyitangira. Rero ndagishima cyane. Reka rero ngire ko mbaza uwo muntu yatubwiye ko muri rusange inyigisho ugwaruka mu nyigisho baruha, nashaka kubaza baruha inyigisho zifatiye ku gukunda igihugu gusa cyangwa nta nyigisho baruha zishobora kubaho kugira nago rushobore kwiba ko nko mu migambi yabo dufate yo kwiteza imbere. Yavuze ko bafasha abagira urwaruka ruronka akazi, none mu urwaruka rufite umugambi rushobora kwiteza rushobora gukora kugira rwiteze imbere dufate mu budandaza cyangwa ikindi barafite ikigega gishobora kurushigikira. Hanyuma hari ikindi yamuhejeje kumubaza ko mbure ntiyakishije neza, nagomba subizemo ndakimubaze. Barabonye muri kino gihugu cyacu bashaka muri 2015, barabonye urwaruka rwakoze ibintu bibi kandi bikomeye, turabona ko hari n'urwaruka rwabiguyemo. Nagomba ndababaze kiriya gihe ko tutigeze twumva akamu kabo, ko tutigeze twumva ikintu bavuga bari he. Barabona ko bishoboka yuko urwaruka rushobora kugira icyo rufashije muri kino gihugu cyacu kugira ngo imyifato yago ihinduke na cyane cyane mu bihe by'amatora n'ubu twimirije. Hanyuma ikindi nagomba ndamubaza ari nacyo cya nyuma, hari ukuntu mu muhari wabo iyo bagiye bimirije n'ibintu by'amapromese kugira ngo urwaruka rushobore kubishyikira, hari inyigisho banza kubaha mu gifaransa bazita formation. Barakunze kubona hari urwaruka rukubitwa ugasanga ruratabwa mu mahwa n'utarabibonye, ahandi bakabata mu mazi bakabakubita inkoni. Ibyo bintu bariko barabigira ntibabona ko bishobora kubangamira agateka kazi na muntu. Murakoze cyane Fide.
Murakoze mu mwishyura Emmanuel.
Ndaje ibibazo yambajije yavuze ko abanje gushima ibintu navuze Francis de Montpellier, hama aravuga ati none ko mwavuze yuko mufasha ugaruka kwiteza imbere cyane kugira iki nta bindi mubabwirisha kiretse ibyo. Navuze yuko twebwe tugira formation mu madomene yose, cyane cyane rero ako karanga k'umutima k'abaskuti konyine gasa nakikwije kugira umuntu azobe ari umuskuti akwiye. Rero iyo turiko turabigisha ntitubigisha ibijyanye gusa no gukunda igihugu cyane n'uku urumva musanze nababwiye ko hariho devoir zitatu, hariho rero devoir sociale niyo yariko aravugira ko mugabo turabigisha n'ibindi byinshi kumenya kwifata mu gihe cyose ushitsemo ushitse ahantu ugasanga hari ikintu ufasha ugafasha. Hariho domaine nziza dukunda guhurira ko na Croix Rouge yerekeye secourisme. Secourisme ni ukuvuga yuko abantu turiko turabigisha turabigisha amasoin ya mbere igihe uba ushitse ahantu ugasanga nk'umuntu yagize isanganya ingene wabyifatamo. Ni ukuvuga yuko twigisha ibintu byinshi ku buryo ntoshobora kubidondagura byose kimwe kuri cyo. Mugabo icyo nemeza ni uko umuntu yaciye muri wasikuti agakurikira inyigisho tumuhereza avaho ari umuntu akwiye ashobora kugira icyo yinariye mu bihe byose yoba aciyemo. Ati rero mwavuze ibintu byo gufasha urwaruka kwiteza imbere kugira imigambi, tinone hari ikigega kihari mufise cyo kugira ati hagize nk'umugwi kanaka ugize uwo mugambi muce mwafasha. Icyo tugira turafise igisata twita iterambere development communautaire, bivuga yuko umugwi kanaka ubonye aho ukorera hariho ikintu gikenewe barashobora kugira umugambi, hama uwo mugambi bakawudushikiriza natwe tukaraba yuko mu buryo cyangwa mikoro dufise igikwiye kugira tubafashe. Dusanze mumi ikore yacu bidakunda mugabe tukatubona umugambi ari mwiza turadodora ahandi mu mashyirahamwe yandakomeye cyane cyane nk'ayo muri Nations Unies nka UNICEF zatumide tukababaza yuko uwo mugambi bumva yuko uja mu byo basanzwe bafasha nabo bakadufasha. Mu kurangiza yavuze ati muri ibi bintu igihugu cyaciyemo none mwebwe ko habaye ibintu bitari byiza ugwaruka ukaja mu bintu by'imyerekano ati ntitwigeze twumva akamo kabo. Nibaze ko numuhumuriza kumwe navuga yuko twebwe dufite aho duhurira turafise imigwi abaskuti bacu bakoreramo akamo twagatangira aho nyine kuko twebwe mu isanzu dukorana rimwe ku ndwi nuko ku minsi yose kuwa gatandatu cyangwa kuwa mungu umugwi urakorana abasezwe umugwi bakavugana ingene ibintu bariko barakora bigenda. Muri kijya gihe rero twarafata tugahagarara ko abajejwe imigwi bagahagarara kuvugisha urwaruka yuko bagerageza rukaraba ibyo rujamo rukamenya gutora icatsi n'ururo. Umva ntitwavuge ku maradiyo cyangwa ahandi mugabo mu nyigisho zacu z'iminsi yose kuwa gatandatu cyangwa kuwa mungu twaragaruka ko tukabwira urwaruka ingene ngo kwifata muri ibyo bihe bidasanzwe by'igihugu.
Urakoze. Dufite kandi Innocent watubwirinda izina n'aho uri.
Urakoze Innocent ndana Innocent abandi ngamukanyesha mu gisagara cya Bujumbura.
Yego, ufite akabazo cyangwa intererano?
Hali na leo na kama tulizia derano.
Ego.
Ego kwa mtu kwa mtu kwa mtu utana yeye. Cha kumra mbona wakila from Asia. Ingeti na kutu kutu kare. Uwa watangu kwa ino kutu kare cha he. Kone uwa kwa uwa wata yetu. Ama hacha ndaba kwa yuko. Iko bwo salariki shana bande batanga impanuro mu kwawe kugira abantu bari kenze neza ama hasha sala yuko umuntu uwa dukuti n'aluka ngo ubonenga batayo kuseri umuntu yakago uwo muhare ko yoba yatana ibintu bya kenshi ko agera n'ibindi bireta imeze nka kitika n'eso cyane cyane n'eso.
Murakoze Manyusi wari wa bivuze kare ko musubiriramwo akamenya.
Ego umuntu yatanguje umuhari w'abaskuti yari mu ukorera umusoda w'umwongereza mugabo mu ihangiro ryiwe ni kwari kwigisha kugira gushiraho abasoda yagombye gufata ibyo urwaruka rufise inguvu muri byose rubaruke ruto rufite amaraso ashushe barashobora kuja muri ibi canke muri biriya. Wewe rero yavuze ati aba ba urwaruka ndabona yuko rushoboye byinshi reka rero mfate ibyo rushoboye ndabishire mu nzira nziza bagende batumbera batagiye mu bibesha cyangwa mu bigiriki. Rero urumva icyo kuvuga yuko ari ingabo za Yesu cyangwa ingabo za nde nibaza ko atari byo n'umuhari urera urwaruka ukarufasha gutera imbere mu byo bakora misi yose. Navuga yuko nta dini dukumira sirikare cyo nishoboka navuga yuko ni ugufasha ugwaruka kugira witeze imbere hama rukore ibintu byiza by'iterambere mu gihugu n'iziterambere muri bo nyine bagire babe ugwaruka rw'akarorero.
Radio Juvenile d'Amérique Washington DC ku murongo wa telefone kandi dufite Jean-Claude uratwumva. Allô? Allô, Jean-Claude?
Allô?
Oui, uratwumva? Jean-Claude? Jean-Claude uratwumva? Yego, utubwira irindi zina na utumbere.
Yana ndi ambassadeur wa nyungu kwa Jean-Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Yego, ufite ikibazo cyangwa
ngoma mu murenge wa Gashanda? Ireya bizwi cyane kandi radio nkunda cyane bitewe n'amakuru tugezaho tukabasomenya uko bimeze.
Yego, ufite ikibazo cyangwa icyumviro uterera?
ibyiyumviro mbanza ko ndabanza kubashimira kuri uko aho batumirwa mu hatuzaniye
yego
kandi ni byiza cyane byiza cyane ko urubyiruko rugomba kugira abarwitaho kugira ngo narwo rubashe kwiteza imbere urumva ko ari ikintu cyiza cyane bakoze muri icyo gihugu cy'abaturage rero icyo nababwira ni uko bashyiramo imbaraga kandi nabo nibumve ko
alo
kandi nabo nibumve ko amasomo wenda bahawe nabo babishoboye ngo bayapfushe ubusa nabo bagomba gukuramo ubumenyi alo
ndabumva mubandanye
nabo bagomba gukuramo ubumenyi nabo bakabasha kwiteza imbere ejo imbere yaho imbere heza ejo hazaza numve ko amasomo bahawe n'ubushobozi bahawe bwo kugira ngo biteze imbere bareke kubupfusha ubusa muri make natwe hano rwose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda natwe dufite imishinga igenda ikita ku rubyiruko rukiri rutoya bakabasha kutwigisha tukabasha kwiteza imbere ariko niyo badusezereye dusubiye nko mu miryango yacu tubasha kugenda bwa bumenyi baduhaye natwe tukabwungura kandi tukafasha n'abandi dusanze mu biraro naho tukabasha kubazamura kugira ngo biteze imbere
murakoze
urumva ko ari ikintu cyiza cyane nyine ni ngombwa Jean Claude Ambassador wa Ambasaderi w'u Rwanda mwavugana n'abakozi bya Amerika
murakoze
murakoze
Manyusa hari Innocent hari kibazo nibuka yigeze kubaza kivuga avuga ko hari abo babakubitwa bagatabwa mu mazi
ibyo bintu nanjye ariko ndabona mu mutwe ko ariko ndibaza ni birakunda yuko umuntu agisubira mu hakishura
yego
mu bisanzwe muri mu batwoci turafise ibyo no kwita ibice twigisha muri ibyo bice twigisha rero hariho iby'ubwenge iby'ubukirisu ibya fizike donc anamadomene tujya turadevelopa kugwaruka kugira uwo muntu aze bari umuntu akwiye hari igihe rero hariho umuntu ashobora kwihenda akumva yuko nko kudevelopa domene fizike ari gukoresha uwo umwana ibikorwa bimurusha nisanze suko twe tubigira tubigisha tubabwira yuko umwana wese ugomba kuraba icyo ashoboye uraba ku rugero rwiwe ashoboreye ko nyine nk'ubu urashobora kubwira umwe uti wiruke imetero ijana mu minota iyi mugabo uwundi warumze minota munani uwundi akayiruka mu minota cumi n'uwo minota cumi aba yabishoboye ni ukuvuga yuko twebwe ibyo by'uko babanza kubakubita cyangwa bakabata mu vyondo cyangwa bakabakoresha ikiniki ni uwo mushefu aba atabyumvise neza ingene ategerezwa kwigisha uwo mwana muri iyo domaine ya fizike tuba dushaka yuko umwana yegera imbere akarengera icyo yarashoboye mugabo nkuca umusaba kurengera icyo yarashoboye cyane rwose ku buryo usanga bitumye bihohotera agateka ke nk'uko yari yabivuze wowe uwo mwana uramubwira uti ni wurire igiti ageze hagati ugacumbira uti manuka ariho rero abihenda akavuga ati adafite mu ishorishori ntacyo azaba ashoboye mu nyigisho za minsi yose twamaze kubatanga twaramenyesheje yuko umuskuti atera intambwe uravye aho yaravuye n'ashobora gushikana kirazira ko umusukuti umusaba kurenza ubushobozi bwiwe aho nacu buri kuramufasha ni hahandi usanga nawe yanavuze ati hari ahantu ngenda bamfata nabi bandigisha ibitari byo ugasanga arabihetse rero abantu bose ariko aranyumviriza cyane cyane mu basukuti baba bibaza yuko kugira umuntu nko kuronka ibyo yavuze bya promese ho nta na kimwe kiba gisabwa umusukuti aje mu muhari w'abasukuti agashika akavuga ati jewe nashaka kuba umusukuti acagira promesi urumva nta na kimwe twavuze yuko binjira ku bushake bwabo kandi muhari wugurirwa abantu bose igihe rero bishika yuko bakoresha utubazo cyangwa udukogwa ni igihe tuba turiko turatanga ibintu twita amatoteme mugana aho nyine twarigishije yuko uwo musukuti utomusaba gukora icyo adashoboye rero nagomba mbere nk'akajya kubwira abashefu b'abasukuti bose mu gihugu cyose yuko gukoresha umuntu ibintu bimutesha agaciro cyangwa bituma abantu babona yuko ataco ashoboye atari byiza ubwo twe tugomba kwereka umusukuti ko ashoboye kandi tukamufasha kugira ashobore.
Murakoze. Cedric nawe nyene aduteye akamo. Cedric uratumva?
Ego ndabumva cyane.
Uhamagaye urihe tubwire izina ryawe. Dindi.
Ni murenge nitwa Irakoze Cedric hama abandi kumukanga no.
Ego, ufite ikibazo cyangwa icyumviro?
Ufite icyumviro nterera nk'umuntu w'umuskuti.
Ego.
Mwari wa skuti icyambere cyo cyo ntiyakinze cyane mugabo turemeza atankeka ko ari wo muhari wa mbere nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi eka no ku isi yose turizeye yuko ari wo wa mbere muhari urimo abantu benshi abajene benshi nta bantu tubona baruka rero mu Burundi bose ugiye kuraba cyane cyane mu Burundi aba baraciye muhari wa skuti. Icya kabiri ni uko nkize twiga muhari wa skuti baragutegura kuba umuntu awushitse muri askuti. Ufise ingene ugabuye mu mice ine, hariho icyo mu Gifaransa bita abana bakiri bato abarusto, mu nyuma bakaduga mu baekere uwa kompanyi mu waruki. Rero ugiye kuraba mu nyigisho biga ni inyigisho zitegura umuntu kuba abari umuntu awushitse, ingene kuva hasi agenda ariga hama mu nyuma bakakurekura ukagenda mu buzima busanzwe wakurikiza ibyo wize mu askuti. Cyo gituma ugiye kuraba umuhari wa skuti n'umuhari ufasha cyane, ufasha ababyeyi bwa mbere kubera abana baroronka indero bataronkera muhira kandi bataronkera no ku ishuri cyo twita education iri informel. Hanyuma ikindi nacyo ni uko mu nyuma ugiye kuraba n'umuhari ufasha mu gihugu kubera mu askuti barigisha gukurikiza amategeko, bashigisha gukurikiza amategeko nawe usengera mbwa bashigisha cyane cyane kuba icyo nakwita mu Gifaransa desacteur de paix canke abantu aho bari hose baguma barondera amahoro hama akabada aussi desacteur de changement mu kirundi no gihe abantu bazana ihinduka. Kubera iyo watanguje umuhari wa skuti wacu Baden Poe yatubwira ati aho muzaba muri hose iyo hagiye igihe cyawe cyo gupfa urasiga isi isunga isa neza gusumba uko wayisanze, urumva urasiga warahinduye. Nicyo gituma icyo waduhamagarira aho tuba tubaye hose baduhamagara guhindura uko haba hameze kugira habe heza. Nicyo gituma ugiye kuraba umuhari wa skuti mu Burundi gushika ku ikomine, gushika ku mutumba hose hari abaskuti. Nicyo cyumviye nagira nterere.
Urakoze cyane. Yari Cedric Radis wa Amerika Washington DC kuganira. Urakoze. Muri sanga aho turi ko tuvuga ku muhari w'abaskuti n'ishyirahamwe ry'abaskuti mu Burundi ASB. Twatumiye Manius Mahonda ariserukira imbere y'amategeko. Watucira ku mayange structure n'icyo novuga inzego zishyirahamwe ryanyu zari z'ubuyobozi n'ingene mukora.
Ego murakoze cyane rwose, icyo ni ikibazo cyiza. Muri mu muhari w'abaskuti rero ingene twubatse tuvuye hasi tuduga ni ukuvuga yuko hariho imigwi y'abaskuti iba iri ku rwego rwo hasi aho abaskuti bahurira. Mu Gifaransa tubita ama group scout, nivuga yuko aba ari mu ntara zose. Rero group scout zihuriye hamwe zica zigira ikintu twokwita ku rwego rw'intara, tubyita ama region. Nivuga yuko dufise ubu ama region yemewe n'amategeko n'ama region 17. Ayo ma region rero yose akoraniye hamwe acagira icyo bita association de scout du Burundi, nivuga umuhari wa skuti mu Burundi. Rero ku rwego rw'igihugu dufise ibisata bibiri, hariho igisata kijejwe ibikorwa bya misi yose by'ishyirahamwe aricyo twita equipe nationale, hama hagaca haba ikindi gisata kijejwe gukurikirana no gufasha iyo equipe nationale mu bikorwa bya misi yose. Ni ukuvuga kuraba yuko iriko iryo shyirahamwe abo iyo equipe nationale ikuyashyira mu ngiro ibyasabwe n'abaskuti. Hejuru y'ibyo byose rero harabaho ihuriro rya bose, icyo twita assemblée générale. Rero imigabo, imigambi n'ibiki byose biravugwa muri iyo huriro rya bose, hama bakayemeza. Bayemeje equipe nationale igacikenda kubishyira mu ngiro mu buzima bwa misi yose, hama abo bajejwe gukurikirana ingene equipe nationale ikora arizo twita biro de l'assemblée générale igaca iraba yuko iyo mugambi uri kurashirwamo neza. Nivuga rero ko tuba dufise inama ya bose ariyo ishikirizwa imigambi na equipe nationale ingene igiye guteza imbere umuhari,
hama akabariho abantu baserukira inama ya bose ngeze igeranyo no mu gihugu novuga yuko hariho gouvernement ariyo kiti national akabariho n'icyo twa kwita parlement yo bureau d'assemblée générale ifasha hama yakurikirana ingene ekiti national ikirashira mu ngiro iyo migambi hama rero akaba hariho ugwego na bwego niveau de région y'intara zose hama hasi hakaba hariho ya migwi mito mito nita ama groupe akaba ariyo ahurirwamo n'abaskuti iminsi yose rimwe ku ndwi cyane cyane igihe ataka ibintu gikenewe kibahamagaye
icyicaro cyanyu nyamukuru kiri he
icyicaro nyamukuru kiri i Bujumbura mu Kigobe mugabo tukaba dufise izindi nyubakwa dukoreramo Igitega mu Kirundo ingozi turafise ibibanza dukoreramo eka mugacu cy'icyicaro nyamukuru kiri i Bujumbura mu Kigobe umanukanye hepfo ya Karede utera uja nko mu kambi ya Deseya ku metero nka 50 cyane hagati ya 50 mu buryo
ubuyobozi bwo babufise manda murafise nka manda ibiri ngo umuntu ategereza kuba mu buyobozi bw'iryo shyirahamwe
ego umuserukira ishami ry'abaskuti imbere y'amategeko canke urongoye inama ya bose barafise ibiringo bakaba bafise ikiringo c'imyaka 4 hama umuntu bamushimye bakaba bashobora kumwongera rimwe gusa no kuvuga yuko wakoze neza bakagushima barashobora kukongera mugabo ni imyaka 4 uyongeza rimwe ritarenga no kuvuga yuko watwaye ikiringo kinini ya cyane gosi ashobora gutwara imyaka 8 mugabo baravuga yuko iyo myaka 4 ikurikira inyuma yawe iheze urashobora nimba wumva yuko hari ikintu utashitse ko wagomba gushika ko urashobora kuzogaruka mugabo imyaka 4 itarahera ibyo byose umuntu ashobora kugaruka ngo asubire gutwara ishami ry'abaskuti
that is with America Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga kwishyira hamwe ry'abaskuti mu Burundi ISB aho twatumiye uri se ku imbere y'amategeko na news amahonda dusubira tubibutse ku bashaka kudutera kamo kuri WhatsApp ko nimero ari 2 1 9 9 3 1 2 4 1 2 4 1 1 uburyo mufise nkubuhe bwaba bujanye n'ibikoresho canke amafaranga
uburyo dufise nkuko nariko ndababwira turafise inyubakwa dukoreramo ifise ibikenewe byose ni kuvuga mu gifaransa ni uvuga imeza le mobilier donc le meuble plutôt imeza ibiro nyene byubatse nyene umuntu ashobora gukoreramo turafise imodoka zidufasha gukora ibyo bikorwa bya minsi yose hama turafise rero n'uburyo bukomeye cyane rwose hari abantu iyo bababajije uburyo baba babona yuko ari ibintu by'amafaranga mugatwe turafise itunga rikomeye cyane rwose n'abaskuti bitanga minsi yose kugira barere urundi rwaruka rutera imbere hama n'iryo tunga rero ry'urwaruka rungana n'ibihumbi 60 bashaka kuyiga bakeneye ibyo twabafasha urumva yuko ayiga n'itunga ntarengwa hama turavye iby'uburyo canke navuze yuko abakozi dufise bakoresha mu minsi yose ariho abitanga hakaba n'abakozi b'ishyirahamwe ku buzima bwa minsi yose abakozi b'ishyirahamwe rero urumva yuko bisaba yuko umuntu yoronka icabahemba kubera bakoresha mu minsi yose rero turafise abadufashanya baduterera kugira dushobore gufasha guhemba abo bakozi mu buzima bwa minsi yose hama ikindi naco ni uko dukorana n'amashyirahamwe yo ngaha mu gihugu canke hanze mu migambi twatwe turarangura tukavuga ko tugomba kwigisha urwaruka muri iki n'iki hama tukaronka abaduterera nibaza yuko bijanye n'uburyo dufise noba ndafatisha
ego mwavuze ko muhura nka rimwe mu ndwi mukorera mu gihugu cose mubonana gute n'iyo migwi itandukanye iri mu gihugu
mvuze guhura rimwe mu ndwi sinavuga jewe guhura nabo bandi nkuba yuko iyo migwi nk'umufashe nk'umugwi ukorera
abantu benshi baba bazingira ngo ni mu gisagara nko kwajya kuri atene muri zire nuvuga yuko barahura akaba inyigisho aho kuri atene dako nuvuga ko igamigo yo hasi igamigo 63 navuze niyo ihura aba ugwaruka ruhura rimwe kundwe naye handi abajejwe ishira hamwe ku rwego rwo hejuru turagira inama ya yabajejwe kurongora umuhari nanye tugira rimwe kundwi mugabo duhurira ku cyicaro cyacu gikuru rero urumva ibyo navuze guhura kugira abakore ibikorwa by'abaskuti bigishwe cyane barabe ikindi gikorwa bukora ariyo gikorwa twita ama bonne action yo kujya gufasha aho baherereye abo rero barahurira muri utwo muri aho hantu bahurira kuwa gatano cyangwa kwa mungu tukubwira yuko twebwe abarongoshe hamwe atwe tujya kubaraba bose kurumva n'ibyo gukunda ko tubaraba icyarimwe.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mwavuze ko muri mu ntara ya Afrika aho nibaza mwavuze ko icyo cyarari Nairobi muri Kenya mukorana gute mu karere abaskuti?
Ego urumva kiretse ico cicaro gikuru cha Afrika kiri i Nairobi nacyo ne kigabuwe mu zone kwita Amazon. Rero nkuko igihugu cy'u Burundi kiri muri zone ya Est muri bita East African Community natwe turafise igice cyo muri Est ya Afrika duhuriramo n'ibihugu biri muri ico gice novuga nka Tanzania, Kenya, Sudan, Rwanda ariho ibihugu nyene biri muri ako karere dukorana nabo nyene ibikorwa bya misi yose. Ama kuri ku gikorwa hari igikorwa kindi gisanzwe kitari muri iyo zone yose ifatanye dukorana n'igihugu cya Congo n'u Rwanda ariko twita kugarukana amahoro muri ibi bihugu biri mu biyaga binini kuvuga Est ya Congo, Sud Kivu na Nord Kivu n'u Rwanda n'u Burundi turafise umugambi dukorana wo kugarukana amahoro muri aka karere duhuriramo. Nukuvuga rero mu majambo make umugabane wa Afrika ufise amazone menshi rero turi muri zone ya Est duhuriramo n'ibihugu byose biri muri iyo Est mugabo twa dufise iyindi migambi tujya turakorana n'ibihugu bimwe bimwe niyo nako ndavuga yuko ari umugambi twise amahoro amani dukorana n'igihugu cya Congo n'u Rwanda mugabo Congo cyane cyane ibi bice twegeranye arizo Sud Kivu na Nord Kivu. Ego majambo vunaga niko twakorana
mu manama mugirana haba mu karere cyane mu mahanga aba mwagiye kuserukira ishyirahamwe ry'abaskuti bo mu Burundi ni bihe muhavugira ni ikihe musaba?
Iyo twagiye guserukira ishyirahamwe ry'abaskuti mu Burundi mu karere cyane ahandi hose tugenda tuvuga ingene ishyirahamwe ryacu ryubatse ngaha mu gihugu tukavuga tuti igihugu cy'u Burundi kifashe neza hama natwe ibyo dukora ibiteza imbere ugwaruka rwo mu gihugu cy'u Burundi hama tukababwira ibintu nyamukuru bihanze ugwaruka rw'abarundi kumwe nababwira yuko hariho ibintu byo kuronsa akazi ugwaruka biri bikigoranye kugira abahejeje cyangwa n'abataraheza baronke ikintu cyo kwiteza imbere nibyo muri ino minsi dukunda gushyira imbere hama turetse n'ibyo hariho kurera ugwaruka rw'abaskuti mu buzima bwa minsi yose turafise abantu bari babitaho ugwaruka minsi yose twita abashefu d'unite cyangwa abashefu de groupe abo rero bakeneye inyigisho kugira bashobore kuzotanga ibintu byiza kandi bikwiye kugwaruka. Iyo rero tugiye kuvugana n'abandi tubabwira yuko twari twifuza gutanga izo nyigisho hama ari byo dufise twabwira ati twe turafise abantu barafise ubwenge kandi bashobora gutanga izo nyigisho hama ari nk'ibindi by'uburyo bwo kurondera ibikoresho byo twakoresha muri izo nyigisho tugasaba yuko icyo gisata cya Afurika cyangwa ahandi hose bodufata mu mugongo kugira inyigisho dutanga ibe ari inyigisho nziza ituma dusohora umuskuti afise akarangamutima k'abaskuti ashaka gusiga iyi si
yayigize nziza gusumba uko yayisanze.
Urakoze, tugaruke ku mirongo ya telefone. Eric aduteye akamo. Eric uratwumva?
Hello, ndabumva.
Ego, watubwira irindi zina naho uhamagaye itumbeye?
Ego, nitwa Niyonkuru Eric, nkaba ndi Bujumbura mu Burundi.
Ego, ufite akabazo cyangwa icyumviro terena?
Ego, ufite ikibazo, nagira mbaze.
Ego.
Ego, nagira mbaze uwo mukuru w'ishami ry'abasipiriti mu Burundi. Bega ko tubona formasiyo zabo zihagarakiye ku nyigisho za gisirikare, umenga abaforomo nk'igisirikare baba byemewe n'idini baba bahagaze ko ego mu irambi.
Murakoze, mu mwishyura amanyuzi.
Ego, murakoze cyane rwose, kandi icyo cyumviro cyashobora kuba gifite abantu benshi bibaza yuko inyigisho z'igisikuti zoba zimeze nk'iza gisirikare. Hama baje ati none izo nyigisho ziba zemewe n'idini babegukira. Sinzi ko yari yafatiye ikiganiro hagati cyangwa yuko yari yagitanguye kuva kare. Nambwiye yuko umuhari w'abasikuti atadini kanaka twavuga yuko twegukira, twakira abasikuti bavuye mu madini yose. Twebwe turemera yuko dufite abasikuti bo muri Ekereziya Gatolika benshi cyane rwose, kandi ibikorwa byinshi tubikorana na Ekereziya Gatolika. Mugabo umuhari w'abasikuti wugururiwe, amarembo yugururiwe, abasikuti bava mu madini yose atanumwe aziriwe cyangwa abujijwe kwinjira. Hama kuvuga yuko ibikorwa dukora byoba ari nk'ibya gisirikare, nibaza yuko biva iyo twatanguriye. Ibikorwa dukora cyane cyane tubikorera hanze, ntitujya mu ishuri, kuko urumva umwana aba yamaze indwi yose atonda kuva ku wa mbere bishobora gatanu mu ishuri, umunsi wize mu ishuri byomurangira. Uko rero dukorera hanze, ugasanga abana bariko barakina, kugira umwigisha ukamwigisha akina kugira bikunde. Cyane iyo hageze ko tugira ivyo bikorwa navuze formation ya domaine physique, ugasanga abantu bariko bariruka kubera bakorera hanze mu biti, ugasanga bakora utumenyetso kuduga ibiti, abantu bacibaza yuko ari inyigisho za gisirikare. Mugasi ibyo ni kwigisha ugwaruka mu bisata byose. Navuze ko hariho amadomene y'iby'ubwenge aje no kuta intellectuel mu Gifaransa, hariho iby'ukwemera twita spirituel mu Gifaransa, hariho social, reka turaza ku madomene yose agira umubereho y'umuntu. Rero ngira ngo abantu kubera baba babonye abantu bariko barakorera hanze bibaza ko ari iby'igisirikare, mugabo sivyo, ntaho bihuriye n'ibya gisirikare. Hama kandi ntaho bihuriye n'ibyo kuvuga ngo idini na byo cyane byemera. Twebwe twemera abasikuti bava mu madini yose, urumva rero nta siza gisirikare kandi si ukuvuga ngo idini yateza kubyemera.
Murakoze. Narabaye umusikuti niga ku seminari y'Ibuta, twarafasha tukagenda tugafasha nko mu banyagihugu baba hafi yaho bafite nk'ibibazo kubafasha kubaka amazu, gusukara n'ibintu nk'ibyo. Ibikorwa nk'ibyo murabikora, murabibandanya?
Urumva iyo umusikuti ariko araca indagano yiwe, hariho ikibazo baramubaza bati mbega ikintu cya mbere umusikuti ategerezwa gukora, devoir c'est le devoir nyine gisigura mu Gifaransa, ikintu cya utegerezwa gukora iminsi yose ni giki, atayishwa ati bon action quotidienne. Ni ukuvuga yuko ikituranga ni ugufasha. Rero nk'uko bivuze cyane cyane bikunda kuba mu buruhuko, abanyeshuri bari mu buruhuko, turakora ibikorwa by'iterambere mu ntara aho duherereye. Rero muri ibyo dufasha, turashobora gufasha abantu aho nikora cyane abantu batishoboye, tukabubakira amazu nk'uko twabivuga. Ni nk'uko bishoboka yuko tugenda kusatura nk'amatafari yo kubaka ishuri kanaka, cyangwa guterera umuganda ku ikomune yacu kugira iterambere ry'ikomune ryacu rigende imbere. Rero ivuze n'ibyo ose vitu la komunote cyane devoir yacu ni bon action quotidienne. Uvuga ko twama twisunga yuko uyu munsi wohera nagize icyo mfasha umuntu atishoboye, turabivuga no mu isengero turi ko turarangiza.
Mwavuze ko mukora mu bisata bitandukanye byavyerekeye amagara y'abantu, ivyo gukunda igihugu, amahoro, ibijanye n'ibidukikije, ubuyobozi. Mwa mukorana gute n'ubushikiranganje na leta biciye mu bushikiranganje bukora muri ivyo bisata nyine?
Ego twebwe mu bisanzwe dukukira ubushikiranganje bw'ugwaruka. Ego twebwe iyo dukeneye ibintu byose ni dukukira ubushikiranganje bw'ugwaruka. Mugabo rero kubera ugwaruka n'ibyo gukundisha igihugu turaza kandi tugakorana n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Hama nibamenyesha yuko mwavuze ibintu by'amagara y'abantu, bamenyesha yuko twebwe twateye iteka gutorwa mu mugwi w'igihugu ukukira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, kugira batuzoshireho umugambi w'ingene bo kwigisha ugwaruka sante reproductive chez les jeunes et les adolescents. Ni kuvuga yuko rero ubwo bushikiranganje bwinshi turakorana tukafasha gushyira mu migambi ibyo bashaka, donc umugambi wabafise kugwaruka, kubera twebwe tufise ugwaruka rwinshi ari umuhari wa mbere z'ugwaruka rwinshi mu gihugu, duca tubafasha kugira iyo migambi ishike mu gwaruka. Hama rero iyo dukeneye ibyo dukorana na leta y'u Burundi cyane ikindi cyose dusaba muri leta, twebwe dukukira ubushikiranganje bw'ugwaruka.
Ego tugarutse ku washinze umuhari w'abaskut Baden Powell, hari ibintu uwo muhari yashizeho bimeze neza bibandanya nk'uko mwari ko murabisigura bifite akamaro kugufasha nk'abakiri bato guharanira amahoro no kwiteza imbere no gufasha igihugu gutera imbere. Ariko hari ibintu yakoze kiri ari umujeneral muri Rhodesia yabaye Zimbabwe, aho yagirizwa ko yakoze amabi ku bari bakoronijwe icyo gihe. Mu nyigisho mutanga murabikishamo
iyo turiko turavuga ingene umuhari wa skuti wavutse, turavuga yuko umujeneral yariko yagwanye ingwano yo mu babu muri Mafeking, hama akaba yarashoboye kubohoza iyo Mafeking yari yafashwe. Rero yuko yoba yarakoze ibintu atari byiza muri icyo gihe, muri historique ya skutisme nta kirimwo. Twebwe icyo tubona yuko inyungwano yarabaye, izayivuyemwo urumva yari ingwano abantu bariko baragwana, hari gukora ikibi cyangwa gukora ikiza. Twebwe icyo twabitse, icyo twafashe mu mutwe, ni uko iyo ngwano iheze we yavuze ati ugwaruka narabonye yuko rushobora gufasha gukinga ibibi, ngira ngo birashoboka yuko ariho abagomba gukora ibibi, mugabo akabona ko ugwaruka rumufasha gukinga ibibi. Acavuga ati uwo gwaruka rushobora gufasha mu ngwano gukinga ibibi, ni ukuvuga uwo ruha aho ruhurira rugasangira ibyiyumviro by'imico myiza ntiruje ku bibi.
Alo, turamutaye ku murongo umutumire wacu Manius Mahonda ko aserukira ishyirahamwe ry'abaskuti mu Burundi ISB, turako tuvuga ku bikorwa byabo imirimo barangura mu bijanye no gufasha mu bijanye n'amahoro n'iterambere, haba mu banyagihugu babo canke bari mu guteza imbere igihugu. Ikiganiro rero twariko tuvuga kuri ibyo bibazo ku bijanye n'iryo shirahamwe ry'abaskut ISB, ni ukuvuga rero turamutaye ku murongo ariko yashoboye gusigura neza ibintu bakora. Ngarutse ku mateka y'iryo shirahamwe, nababwira ko ryemejwe mu mwaka wa 1964. Yagarutse ku murongo muri make cyane, dusigaje umwanya muto cyane, hari ubutumwa bwa nyuma washikiriza amajambo make cyane.
Ubutumwa bwa nyuma nushikiriza nusaba yuko ugwaruka rwo mu Burundi cyane cyane guhurumbira umuhari wa skuti. Umuhari wa skuti ni umuhari wigisha ugwaruka kwiteza imbere, kumenya ingene go kwigenza mu bintu byose, mu bihe byose aho gwarugeze. Nusaba rero yuko ugwaruka rwose rwo mu Burundi guhurumbira umuhari wa skuti, hama abasanzwe bari mu muhari wa skuti bakigenza neza, bakerekana yuko
bari kwa kurikiza iragi da Baden Powell yadushizeho yuko twosiga iminsi twigize neza gusumba uko twari.
Urakoze yamutumire wacu Manyus Mahonda asuruka imbere y'amategeko ishyirahamwe ry'abasukuti mu Burundi ASP. Turamushimiye twadushimiye n'abashoboye kugira uruhara muri iki kiganiro, abaduteze amatwi bose bahamagaye bagashikiriza n'ivyumviro bakabaza n'ibibazo. Ndabifurije mwese kugira ibihe byiza no kubandanya mudukirana mu biganiro byacu bya radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
VOA Afrique, les infos.